Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Mudasigana.
Sangwe kaze namwiriwe ncuti namwe bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere tubigenekerezo rya 2025 gitugutse umwaka wa 2021 amakuru nayo twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nagahengwe na gato ku Barundi bari mu gihugu cyabo kubera ibikorwa bigayitse byo kunyuruza abantu byabaye ndanse mu Burundi bikorwa na bamwe mu nzego za leta. Murano makuru turabashikana mu ntara z'umanuko bw'igihugu ahavugwa abantu batanu banyuruzwe mu ndwi z'ibiri gusa n'ubu atawuzi irengero ryabo. Ubukozi bw'ikibi nabwo buravugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kwa gatanu heze hari umugabo yishwe acumiswe mu ntara ya Makamba uwagirizwa ubwo bwicanyi akaba ari umusirikare akorera mu ntara ya Rutana kunyuba kwa ya Alengiome Bunyoni. Muraza kubyumva. Imvura yazindutse iragwa nayo kuri uyu wa mbere mu gisagara cya Bujumbura yakomerekeje abanyeshuri babiri yongera irasambura amashuri atandukanye. Mu buyobozi bw'indero mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko abanyeshuri barenga 200 aribo batagira aho bigira ariko bariko bararondera inyishu y'icyo kibazo kaje.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mbasiwe kwa ramutano ngira kuwa ikaze mura ya makuru duhera mu bijanye n'ubugizi bwa nabi buvugwa mu gihugu. Umukenyezi w'imyaka 70 aba ku mutumba na zone Mugendo komine ya Ntega n'intara ya Kirundo yaraye yishwe yacumiswe imbugita mu mutwe no mu gikiriza. Amakuru atangwa na musitanteri wa komine Ntega Jean-Pierre Mbanza Bugabo amenyesha ko uwo mutamakazi abamwishe bamusanze mu nzu ya wenyine baca baramwica. Icyatumye yicwa gushika n'ubu ntikiramenyekana ariko abantu babiri baba banyibiwe bakaba babarondeye basanga bamaze kuva mu mihana yabo bagakeka ko boba hari ico bazi kuri ubwo bwicanyi. Musitanteri asaba gutekana no kudoma urutoki kuri uwo wese bibaza ko afise uruhara mwigandagurwa ry'uyo mutamakazi. Tukiri mu bijanye n'ubugizi bwa nabi, umuntu azwi ku izina rya Isaac Nizigimana yarishwe acumiswe imbugita ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ibyo byabereye ku musozi wa Bukeye komine Nyanzara kiri mu ntara ya Makamba. Uwakoze iryo barango yoba ari umwe mu basirikare bacungera inyubakwa umushikiranganji wa mbere Alengiome Bunyoni ashikiramwo iri mu ntara ya Rutana. Inkuru tuyibaze Beni Axelakana.
Amakuru dukura habereye iryo bara atumenyesha ko ivyo vyose vyatanguye ku munsi wa kane igihe c'isaha zibiri z'ijoro. Uwo Isaac Nizigimana ngo yari karataha ari kumwe n'uwundi mugabo mugenzi we. Kuri iyo saha ngo niho baza babona imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Dina ije igahagarara imbere yabo. Umusirikare yarimwo ashasohoka marimari hagurukira kuri Isaac Nizigimana amucumaguza imbugita. Ayo makuru habandanya tumenyesha ko uwo musirikare mu nyuma yibajije ko uwo yacumise yoba yapfuye ariko gutungwa nayo yameze ariruka ahejeje gukora iryo bara. Uwo yacumiswe yagiye kwitaba Imana bukeye kubera ibikomere byinshi. Mugenzi wiwe bari kumwe we yarashoboye kwiruka arasiga uwo mugizi wa nabi, mbere bivugwa ko yashoboye kwandika nimero y'imodoka uwo musirikare yarimwo. Uyaciye aja gutabaza ku biro vy'igipolisi imuyange muri iyo komine ya Nyanzarake. Isoko ryacu ritumenyesha ko uwo yakoze ibara yafashwe kuri Uwimana. Umuryango w'uyo yishwe ugasaba ko ubutungane bwo mukubita mu gahanga akishura amabi yakoze. Uwo muntu yishwe ngo yarasanzwe ari umutware mu nzego zo hasi kandi akaba ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Twarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Beni Axelakana. Tubandanye nano makuru. Hari umusore wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi atabarizwa n'abegereye umuryango wiwe bavuga ko batazi iyo yajanywe inyuma yo gufatwa n'igipolisi kuwa gatanu w'indwi iheze. Amakenga ni menshi ku mutekano wiwe, bagasaba inzego z'igipolisi kubabwira iyo bajanye wabo. Ni inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Uwo musore yitwa Arcade Arakaza aba ku mutumba Donge Burasira muri komine Mugamba y'intara ya Bururi. Amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri ako gace avuga ko yafashwe n'abapolisi ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije. Tuvuga icyo gihe ntibigeze bamenya aho yajanwe, bakaba bafite amakenga menshi ku mutekano wiwe.
Nego se atoba dashane go skola yuko bageye huti huti bagafata ibintu bizusubikana mu muryango bakagira ikintu cerekeye umutekano muke mu gihugu kasivyo kujana yasi gidaro ngiza ni bongereze abantu turasajya duhe aho akaza akande yuvari muryango museruke tugatema kenga ko nagenda ku mugoro wa gatanu heze yari amaze amahinga atatu muri komisari y'igipolisi mu Mugamba i Muramba tukasatu ni yaire gatoyi yaratukomeze ngahinda n'amarira.
Arcade Arakaza yafashwe yaraherutse kurekugwa inyuma y'indwi zitatu yari amaze afungiwe mu gasho k'igipolisi mu Mugamba. Icyo gihe yari yafashwe ari ku isoko ryatora nk'uko ayo makuru abandanya abivuga. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko yari yafashwe azira akadodoberezo kabo bafitaniye amatati y'amatongo, basaba inzego z'igipolisi kubamenyesha aho wabafungiwe bongereye bagira amatohoza yigenga kugira ngo ntihagire uwuzira akadodoberezo. Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Cyprien Nibona umukuru wa zone Muramba co kimwe n'inyamiramabi ikorera mu Mugamba bita Jean Claude, telefone zabo zikaba zitari ku murongo mu gihe twari ko turabarondera.
Jamari ndabashinze ndakumenyeshe ko no mu ntara ya Rumonge bitoroshye na gato, abantu bane harimo umutama abana biwe babiri n'umukozi wabo banyuruzwe kwigenekerezo ya 12 uku kwezi igihe saa 8 z'ijoro ku mutumba muhuzu wa zone Minago n'intara ya Rumonge. Ababo n'ubu ntibarashobora kumenya iyo bajanywe kuva banyuruzwa, n'ubu nta urasubira kuba kubitijisho. Ibyo bikaba bihagaritse umutima umuryango wabo. Ni inkuru tubaza Josine Kazi.
Uwo ni umwe mu muryango wabo banyurujwe yerekana umwiheburo afise, akanababazwa n'uko atarakimwe bazi kuco ababo babaye. Inkuru ziva mu basirikare bakorera mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi Bataillon d'Intervention Lacustre bita Camp Chinois zemeza ko abo bantu bamaze iminsi muri iyo kambi imbere yuko bakugwaho bakajanwa handi bataramenya. Inkuru ziva mu iperereza nazo zemeza ko harabo mu muryango wabo banyurujwe bagiye kubaza ko ariyo boba bari, ariko ko atanyishu bahawe. Kuri iyo dosiye nyene umwe mu gwaruka rw'umugambwe Sende DFDD yitwa Nzirorera yari yagiye imbere mu kwerekana abo banyuzwa yarafashwe n'utwara iperereza mu ntara ya Rumonge itariki 21 uku kwezi isaha 11 y'umugoroba imuhira iwe ku muhuzu nk'uko amakuru ava yavyemeza. Icyo yafatiwe nticamenyekanye, ntiturashobora kuronka utwara iperereza mu Rumonge gwa duha umuco.
Abarongoye igihugu rero ngo bakwiye kuvavanura n'ubu bukozi bw'ikibi bariko baragirira abo barongoye, bivugwa na Pacifique Ninazo arongoye Fokode biciye mu mugambi wayo ndondeza, akibutsa ko ababikora bazoteba bakabihanirwa. Kurikira Pacifique Ninazo.
Abo bantu bafashwe mu ijoro bafatwa n'abantu bambaye impuzu za gisirikare bagenda bajanye mu modoka ivugwa ko yari camionette double cabine itukura ifise ibiyo bitabona, kandi ko aba bafashe bari bambaye impuzu za gisirikare. Ikindi kintu cyari cyavuzwe igihe bafatwa nuko hariho imbonerakure izwi cyane ku itazirano rya Asumani izwi ngaho nyene mu midodo ku mutumba wa Mihuzu, ariyo yari imbere y'abaje gufata abo bantu. Kuva hano abantu bafatwa ntibarigera basubira kuboneka. Imiryango yararondeje, abatware bararondeje, ntibigeze batora babo. Reka mbere binavuga yuko nabo mu gipolisi bitwa ko nabo nyene baba barabyinjiyemo, ari nabo baba bahavuye bafata yambonera kure yitwa Asumani haciye iminsi 10. Ibi rero biradutera amakenga gose, kuko iyo mu nzego ziperereza cyane mu gipolisi batanguye gufata abantu basanzwe bakorana babagiriza ngo nibo banyuruje abantu, muri ico gihe bica biterana amakenga gose ko abanyurujwe bishoboka ko badashobora gusubira gutorwa. Bino bintu biradutera amakenga kuko ntawo kwihenda ngo imbonera kure mu midodo ngo niyo yapfuye kwaduka ikagira bitegeka bafise imiduga y'ibiyo bitabona bambaye impuzu z'igisoda baza gufata umuntu mu ijoro bikijyana nta na gato iyo mbonera kure ibiri kwikorana n'inzego z'igihugu izo nzego z'igihugu ni zivuge iyo zashize abo bantu ikindi kintu kiduteye amakenga gose muri iyi minsi ni inge ni perezida y'igisirikare aribyo riri imbere muri ibintu byo gufata abantu bakabogwirengero kuva perezida Ndayishimiye afashe ubutegetsi amadosiye menshi turiko turaronka y'abantu banyuruzwa bafatwa n'iperereza rya gisirikare kandi gisirikare kitari kuriyo kuza gufata abasivile ibi bintu rero ubutegetsi burakwiye kubihagarika biraduteye amakenga rwose ariko kandi twibutse abategetsi b'u Burundi kw'impera n'imperuka aya mayi bakorera abanyagihugu ko bazoyabazwa
Radio Nzamba ntiturashobora kuronka Colonel Floribert biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugira atanga umuco kuri ibyo bikogwa byo kunyuruza abantu bikogwa n'abasirikare b'igihugu muriko mukurikira amakuru kuri Radio Nzamba agateka kawe mukanya turayabandanye
Inzamba
Abanyeshure babiri bakomeretse ibisakazo by'amashure birasambuka mu mvura yaguye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu gisagara cya Bujumbura amashure abiri yo muri zone Ngagara kaba ariyo yasinzikaye cyane umuyobozi w'indero mu gisagara cya Bujumbura kaba yamenyesheje ko abanyeshure barenga 200 aribo batagira aho bigira fidelite nibigira arongo ibiro by'indero mu gisagara cya Bujumbura asigura ko hari ingingo zamaze gufatwa kugira abanyeshure babandanye kwiga umviriza
amashure abiri yo mu Ngagara agurutse amashure ane ayo mashure ane kandi yarafite rwose ibyuma ariko usanga amabati n'ibyuma byagiye bijyaniranye byose hakaba hari nk'abanyeshure bashika 279 ngo abanyeshure nk'ubu basa n'uko batagira bariko barigira kuri ekofo katike kandi hariho abana ku ngingo y'uko abana bazinduka muri eko byo mu gatondo hari abana babiri amasafari yaguye mu mutwe andi bava mu mugongo abo bana bari mu bitaro muri ruwa karere bari babatumye radiyo turacyarindiriye hanyuma kuri bice de la solidarite mu Ngagara nyene yagutse amasare do kase ane yo yari afise garupante y'ibiti nabyo nyene byagurukanye ariko gare by'ibiri zozo ibihugu byakiye bimera nk'ibibomotse ko naho ibiro bya prefe nabyo nyene byagurutse nko mu Ngagara muri kuri eko fo karitie kase dusanzwe dufite ibiti by'abanyeshuri mu mashuri atari binini n'ibinini twasigaye dufata ingingo y'ifata kibanza y'uko mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane aho asanzwe hari amashuri ari anade tuyashyira hamwe kugira ngo tuzoronka ibindi birasi abo bana rero amashuri yagurutse bashya baba baragiyemo mu kurindira y'uko ingingo zihuta zofata
tubandanye nano makuru mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi umwimbo w'ibigori leta yari yaraguriye abanyagihugu ugiye gusubizwa ku isoko byashikirijwe n'ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi mu itangazo bwashize habona kuri uyu wa mbere Emmanuel Ndoyimana umunyamabanga ntayigayezwa muri ubwo bushikiranganje yavuze ko umudandaza azobigura azotanga ikori ringana n'ibice 10 ku kilo akavuga kandi ko ku isoko igiciro kitazorenza amafaranga 180,000 y'amarundi ku kilo umviriza Emmanuel Ndoyimana
Umwimbo wose wegeranijwe ukongera ukagugwa ushinguwe mu bigo byo makomine yose y'igihugu. Ubu rero harageze igihe tukugurisha ugashigwa ku masoko kugira bene igihugu baronke icyo bafungura kandi ibigori bigurishirizwa mu bigega by'amakomine aho usanze ushinguwe. Kugurisha uwo mwimbo bikogwa n'ikigwana jesa kifatikanije n'intwaro mu makomine. Abagozi ni abene igihugu bose bifuza gufungura gusubira kudandaza ibyo bigori ku giciro cyashinzwe na leta. Barashobora no kubihinguramo imfungwa bifuza kubivamo. Ibiciro byashinzwe na leta bifashe uku gukurikira. Ku bigega bya Najesa mu makomine ikiro cy'intete z'ibigori zumye zigurwa amafaranga 970. Menya neza amafaranga ahuye n'ibiro by'ibigori umwene gihugu yaguze arihigwa kuri ya banki mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana acyo bita microfinance hamwe no mu maposita akurikira ndavuga BRD, BCB, Bankobo, Ecobank, BGF, Interbank, Finibank, Senakobo na Post. Amaze kuriha araheza agatwara urupapuro rwa banki cyo kita Bordero de Versema kwerekana ko yarishe kuri konti yuguruwe ku bw'icyo gikorwa hanyuma agaca atwara ugura kaporo aho agiye gutora umwimbo yaguze aho hari ububiko bwa anajesa umuguzi aririhira itaxi ya komine ingana n'amafaranga 10 ku kilo kimwe ku masoko no ku mabuti nta mudandaza arekuriye kugurisha ikiro cy'intete z'ibigori ku giciro kirenga 1,800 cyashinzwe na leta
tubonanye nano makuru twabateguriye ikigo Maison Shalom cyahimbaje kuri no wa mbere igenekerezo rya 2025 gitugutu mwaka 2021 imyaka 2028 kimaze kivutse ivyo birori vyabereye aho ico kigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda Margarita Barankitse yashinze ico kigo ahamagarira abarundi guhinduka bakaba abantu b'ubuntu bushitse kugira batangure ubuzima bushasha kurikira Margarita Barankitse
sha kwibaza ko itariki 2024 jewe banicanya abantu 72 kandi iminsi ibiri imbere ku itariki 2022 nani nabuze abantu 60 mu muryango iwacu iyo rero ntagira uko kwiyumanganya iyo nkaca ngira uko umutima wanje wambwira Maison Shalom ntiyari kuvuka rero nagomba ngo abantu bose bo ku isi yose bamenye ko iyo wiyumanganije ukarengera ibyagushikiye ukiza benshi utuma haba n'umwizero utuma haba n'amahoro ahuri utuma haba urukundo nico rero nashatse kubwira si kuvuga ko ntumva ingene abo tuvuka n'abarundi bababaye kuko nta kintu kibabaza nko kwitwa impunzi nta kintu kibabaza nko kubona umwana udafise icumugaburira wahora ufise icumugaburira nta kintu kibabaza nko kuba munsi yihema n'abahunze bari hagati mu gihugu guko kumuretweho turashobora no kuvuga mbwa hariho abandi barundi banyumva bari mu mabohero bahohotewe bari mu busho barara ntibuca nicyo nashatse kuvuga icyo kivugo ko twiyumanganije tugafatana twese hamwe atana umwavuyemo tuzotanga uwo mwizero bisakamo nobwira ubwa mbere abarundi bababaye abarundi bene wacu bari mu buhungiro ni mureme mugororoke mutambuke mushingura mumenye yuko ntakinanira urukundo ariko rero kubera ukwemera ibatisi munaha inyemeza ko nabo bicanye tuvukana nagira mbwira bafise inkota zisogota bene wabo nagira mbwire guhera ku bategetsi nagomba mbwira abo bategetsi b'i Burundi basubize inkota yabo mu gubati bareke kwica bene wabo nibahave baba nka Kayini ngo Petero mweranda zo babaza ati washize he mwene wanyu wasambuye guti igihugu cyakwibarutse
umupfasoni Margarita Barankitse akabarongoye ikigo Maison Shalom tubananye nano makuru mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu kuri no nkuru iciye ku masonga abategetsi bo mu Rwanda nabo mu Burundi barabandanya kubonanira ku mipaka ivyo bihugu bihana inyuma y'uwabereye ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke kwigenekezo ya 17 za kuno kwezi kuri wa mbere abarongoye intara za Kirundo na Muyinga bahuriye n'abagenzi babo b'igihugu cy'u Rwanda barongoye intara zo mu bumanuko n'ubuseruko bw'igihugu cy'u Rwanda nyene iyo nama yabereye ku mupaka wa Nemba Gasenyi ku Rwanda rw'u Burundi yari fisi ntumbero ngo yo kunagura imigendera hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri yari yaratosekaye kuva mu mwaka w'2015 ngo icizere ni cinshi ko abanyagihugu bo muri izo ntara bagiye gusubira kugenderanira mu gusozera ano makuru naho mu bijanye n'inkino umugwi wa New Star uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye ya mbere iwabo kuri no wa kabiri uzofata urugendo ugana mu gihugu cya Tanzania ahazobera izo nkino ku migwi yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko guhera ku igenekezo rya 2029 za kuno kwezi mu mupira w'amaguru naho inyuma yaho Bumamuru itsindiye Vitaro ibitsindo 4-1 uwo mugwi wo mu Cibitoke waciye ugumana ikibanza cya mbere inkuru tubaza Prosper Nzisabira
muri iyo higanwa rya Primus League ku munsi ugira w'icyenda abakunzi b'umupira w'amaguru baranezerewe kuko hinjijwe ibitsindo byinshi bigera kuri 27 mu nkino 8 urukino rwabonetsemo ibitsindo byinshi n'ubwo Royal yatsinze Burundi Sport Dynamique ku bitsindo 4-3 mu zindi nkino zabaye Bumamuru yatsinze Vitaro ibitsindo 4-1 Origene yungeko yakinye Vitaro akana imenyereza umwaka uheze muri iki gihe niwe amenyereza umugwi wa Bumamuru akaba yarorohewe cyane muri ugo rukino. Top Junior yatsinze Flambeau de l'Est ibitsindo bitatu kuri bibiri, Flambeau du Centre inganya na Messager Ngozi ibitsindo bibiri kubindi, eka na Atletico New All na Olympic Star zanganije bibiri kubindi nyene. Iyindi migwi yanganije ni Le Coco na Buja City ubusa kubundi. Ninako byagenze hagati ya Musongati na Rukinzo. Aigle Noir nayo yanganije na Kayanza United igitsindo kimwe kukindi. Bumamuru iri mu kibanza cya mbere n'amanota 20 nayo Le Coco mu kibanza cya nyuma n'amanota 3. Mu mupira w'amaguru kandi umugwi serukira gihugu w'abakobwa bamaze gushika mu gisagara cya Ngozi aho uzokinira urukino rwo gusubiriza kuri uno wa gatatu n'igihugu cya Eritrea. Abo bigeme bo mu Burundi mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eritrea batsinze ibitsindo 5 ku busa. Muri urwo rukino rwo gusubiriza Uburundi kiretse igisida bukaba busa n'ubwashikiriye intambwe ya nyuma yo gukurakura namwo. Kuri iyo ntambwe Uburundi buzohura na Djibouti yasezereye Uganda ku mpaga. Uzotsinda akazocaja mu gikombe cya Afrika cy'abigeme kizobera muri Maroc mu mwaka uza. Muri basketball naho kwigenekezo ya 2009 i Dar es Salaam muri Tanzania niho hazobera inkino zo gukurakura namwo mu nzira yo kurondera imigwi zo kwitabira inkino za Ball Basketball Africa League zihuza imigwi yabaye iya mbere wabo. Muri izo nkino Burundi buzoserukirwa na New Star iri mu itsinda rya gatanu rigizwe na City Oilers yo muri Uganda, Braveheart yo muri Malawi na Akurasini Heat yo muri Tanzania. New Star ikaba yizeye kuzurengana izo nkino zo mu matsinda. Isaba ababishoboye bose kubafata mu mugongo kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gushika mu nkino za nyuma za Ball.
Arakoze Prosper Nzisabira nino ngahare duciye dusozera no makuru twe twabateguriye ingurukire mwembe mwese mwayakurikiye ingurukire nabagenzanje bakoze ibishoka byose bamfashije kuyegeranya parfum dasigana ndabipfurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu.